Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi, amashyirahamwe y'abahinzi aravuga ko abahinzi badafite ubushobozi bwo kwishyura imisoro.
Uno munsi umurimyi gutanga ikori ntabyabona, umwe adashobora gusomesha umwana, umwe adashobora kuyivuza, wumva yori ikori gute. Kandi aho rero 90% bavuga ngo n'abarimyi, kubyo udahendanye, s'abarimyi bitwa abashomeri mu ncamanza.
Ni Kalori Mbonankira, uyobora imwe mu makoperative y'abahinzi mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru n'izindi zirimo amatora muri Kongo turayigarukaho mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Rakoze di nyamugikima ikomeye cyane yatumye haba tsunami imaze guhitana abantu 281 hamwe n'abarenga 1000 bakomeretse mu gihugu cya Indonesia. Ibyo byashikirijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiza, kandi abandi bantu 28 barabuzwe irengero. Iyo nyamugigima yabaye ku nkombe ya Sunda mu turere dutatu turimwo Lampung iri muri Sumatra, Serang na Pendaglang ni mu gace ka Java mu burengero bw'umurwa mukuru Jakarta. Icyo kigo kivuga ko iyo tsunami yononye ibintu byinshi birimo amazu, amahoteli hamwe n'amato agera ku 350. Indonesia yaheruka guterwa na nyamugigima nk'iyo ikomeye cyane mu kwezi k'8 k'uyu mwaka nyene. Icyo gihe akaba hafuye abantu 2,500. Abategetsi ba Somalia bashikiriza ko ibitigiri by'abafuye mu bitero bibiri by'iterabwoba hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Mogadishu bimaze kuduga gushika ku bantu 30. Mukutale Daga Skade ni umuyobozi muri leta yo mu ntara ya Benadire, yavuze ko abandi bantu 54 bakomeretse. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab wariyemereye ko ari wo wegeka ko ibyo bitero. Mubishwe ni gisasu cya mbere harimwo umumensha makuru urangiranwa wo muri Somalia azwi ku izina rya Awil Dahil Salade, yakorera televiziyo y'Abongereza Universal TV. Muri Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko agenye Patrick Shanahan, umushikiranganji wo kwivuna abansi w'imfatakibanza. Ibi yabitangaje abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter. Yanditse ko Shanahan yari icegera cya General James Mattis, yatanze imihoho mu ndwi iheze azotangura imirimo yiwe amabanga yiwe guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kuza. Mu rwandiko yanditse atanga imihoho, umushikiranganji Mattis yari yasezeraniye Perezida Trump ko yiteguye kuguma muri ayo mabanga kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ariko Perezida Trump yahisemwo ko asubirizwa ico gihe kitaragera. Hari abavuga ko ivyo Trump yabitewe n'uko adashimishwa n'uko inkuru yitanga imihoho rya Mattis zibandanya kuvugwa cyane mu bitangazamakuru. Mattis yatanze imihoho umunsi umwe inyuma y'uko Trump atangaje ko agiye gukura abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Siriya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rishikiriza ko Abanyafurika barenga 606,000 bafuye mu myaka 5 iheze. Benshi ngo bafuye bariko baca mu bugaragwa bwa Sahara berekeza ku mugabane wa Buraya. OIM ivuga ko mu byo ryatohoje benshi bafiriye mu bugaragwa bwa Sahara, mu buraruko bwa Niger, mu bumanuko bwa Libya no mu buraruko bwa Sudani. Ivuga kandi ko abo bimukira bakoresha ayo mayira kugira bashike muri Libya, urwinjiriro rwo ku mugabane wa Buraya, bizigiye kurondera ubuzima bwiza. Marc Ravalo Manana yahoze ari perezida muri Madagascar akaba yaritoje arondera gutwara ikindi kiringo yahamagariye abanywanyi biwe jo kuwimana kwiyamiriza ibiharuro by'agateganyo byavuye mu matora mu gihe bisa nuko ashobora gutsindwa uwo batavuga rumwe nawe yahoze ari umukuru w'ico gihugu Andre La Joelina niwe yahabwa amahirwe yo gutahukana intsinzi mu biharuro by'imfata kibanza byavuye mu matora yabaye ku munsi wa gatatu ibiharuro byatangajwe ijo kuwimana na komisiyo ijejwe amatora inyuma yo guharura amajwi y'abantu barenga imiliyoni zine yaha La Joelina ibice 55 n'ibice 8 kwijana mu gihe Ravalo Manana we yarafise ibice 44 n'ibice 92 kwijana abantu bari munsi y'imiliyoni 5 niho bivugwa ko bitabye ayo matora ibiharo bya nyuma byitezwe gutangazwa mu minsi iri imbere. Urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi muri Sudani nabo bashikiriza ko bategekanya guhagarika ibikorwa bya leta ku cambere bise imyirekano itagira iherezo izo bikozwe n'abakozi abaganga hamwe n'abandi bakozi bo mu bitaro bategekanya guhagarika akazi kuri wa mbere bakavuga ko bazokwakira gusa abasinzikaye cyane. Urwo runani rusaba abanyesudani bose kuzoguma mu mabarabara bahanganye na leta ya Bashire inyuma yaho mu ndwi iheze hagaragaye ubukene bw'ifungurwa ibitoro hamwe n'iduzwa ry'ibiciro by'umukate.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi Ministeri y'Ingabo yasohoye itangazo risaba umuryango wa Afrika yunze ubumwe kwisubiraho ku cyemezo gitegeka ko abasirikare 1000 bo mu ngabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'amahoro muri Somalia bagomba kuba batahutse bitarenze tariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri gutaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Iyo tangazo ryatewe kumukono na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi giyamiza ingingo y'umugwi umwe bwa Afrika ujejwe amahoro n'umutekano yo gusaba igabanywa ry'abasirikare 1000 b'Abarundi bari mu nteko za Misom mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Colonel Biyereke asigura ko ibitigiri by'ingabo z'Abarundi byumvikanywe ko kugabanywa bitarenga 341. Yayivugiye mu kiganiro yahamenyesha amakuru i Bujumbura kuri uyu w'Imana abasomera iryo tangazo.
Harasabwe ko ibiro vyishirahamwe mpuzamakungu nibikorera muri Somalia bifadikanije na Misom ko vyofasha mu gushira mu ngiro igabanywa ry'abasirikare b'Abarundi 1000 bisabwa ko vyoja mu ngiro kwigenekereza rya 28 ruhuhuma umwaka 2019. Iyo ngingo iratandukanye n'integuro ndangabikogwa yembejwe kwigenekereza rya 30 munyonyo 2018 mu gihugu cya Ethiopia n'umugwi mpuzabikogwa ujejwe gutunga nganya ibikorwa vya gisirikare muri Somalia aho bavuga neza ibitigiri bizogabanywa mu ngabo zigiza Misom hisunzwe itunganywa rishasha y'inteko n'ibitigiri hamwe n'ingene ibikorwa vya gisirikare bitunganijwe muri Amisom. Muri iyo nteguro ndangabikorwa baravuze neza ko hazogabanywa abasirikare b'Abarundi bakorera muri Somalia bangana amajana 341 itariki 22 ruhuhuma umwaka w'2019.
Umuvugizi gisirikare cy'u Burundi ahamagarira inzego zibijejwe gufasha gutorera umuti cyo kibazo.
Muri iyo nteguro barasaba ko Amisom igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare 1000 abo nabo bakaba bari kuva mu nteko ziri muri Somalia z'ibihugu byose bifiseyo ingabo. Kwihweje ko ingingo y'umugwi w'ubumwe bwa Afrika isaba igabanywa ry'abasirikare b'Abarundi 1000 bakorera muri Somalia iteye kubiri n'ingingo yafashwe n'umugwi mpuzabikorwa ujejwe gutunganya ibikorwa vya gisirikare muri Somalia ugwego rwo kwivuna abasi b'u Burundi rurasaba inzego zibifitiye ubushobozi kuvugana n'inzego zifise ububasha kugira ngo ico kibazo gitunganywe hisunzwe intahe n'ingingo
kwa 19 ukwezi kwa 12 turimo umugwi w'amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika wandikiye igisata cy'ibiro vyawo ni birangura ibikorwa muri amisomo usabigabanywa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza uwo muguvuga kwiryogabanywa ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibyasabwe n'ingingo ya 24/31 ya kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi iyo ngingo ikabitegekanya guha buhoro buhoro inzego z'umutekano za Somalia ubasha gukwitunganiriza ivyerekeye umutekano w'igihugu cazo ibihugu bifite ingabo muri amisome ni bitanu gushika ubu navyo ni Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia hamwe na Djibouti igihugu cyo Burundi kigira kabiri mu bifite abasirikare benshi inyuma y'Uganda ubingabo z'abarundi ziriyo zirenga 2,900 eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Komisiyo y'amatora muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje urutonde rw'abahamya n'indorerezi bagera ku 270,000 bazakurikirana amatora yo ku itariki ya 30 y'uku kwezi muri bo harimo aba bakandida bigenga abamashyaka n'abafurika yunze ubumwe umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana afite ibindi kuri iyi nkuru
Komisiyo y'igenga ishinzwe amatora muri Kongo Seni yamaze kwemeza urutonde rw'indorerezi 270,000 zirimo iz'imbere mu gihugu n'izo hanze yatangaje kandi ko abahamya 270,000 barimo ababakandida bigenga abamashyaka n'amahuriro y'imitwe ya politike aribo bemerewe gukurikirana imigendekere y'amatora hemerewe kandi abanyamakuru 175,785 84 muri bakaba aribo bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga Afurika yunze ubumwe yimaze kohereza indorerezi 80 ziyobowe na Diokunda Traore wigeze kuba perezida w'inzibacyuho wa Mali Diokunda Traore avuga ko Afurika yunze ubumwe idafite ubushobozi bwo kohereza indorerezi mu gihugu hose ariko ngo aba 80 bazabibona yuko amatora yagenze muri rusange mu gihugu hose tuzakora ku buryo aho bazoherezwa hose bazadufasha kubona ishusho nyayo yuko mu gihugu hose byagenze tuje kandi kwigiranaho kuko duhuje bimwe mu bibazo kandi hari ibihugu byishakamo ibisubizo dukwiye rero gusangira ubunararibonye twaje kandi kugira ngo tugire umusanzu dutanga kuko muzi ko igihe cy'amatora kiba mu rugomo kwizerana bikagorana ugasanga habaho no guhangana rero tuzafasha gushyiraho uburyo bw'ibiganiro no guhuza abantu ku buryo ibintu bigenda neza Vice Perezida wa Seni Norbert Basengezi yavuze ko aba bahamya indorerezi n'abanyamakuru bakwiye kugira uruhare rutaziguye guhera ibiro by'itora bifunguye kugeza amajwi amaze kubarurwa bareba ko byose bikorwa mu mucyo Bwana Basengezi yavuze ko imashini y'itora izajya ifasha uwutora guhitamo umukandida we ubundi iyo mashini ikamusohorera urupapuro ashyira mu gasanduku k'itora ni imashini ariko n'ubundi abatari bake bakomeje kugiraho impungenge kuko hari abaturage bazaba bayibonyeho bwa mbere Mario Ngavu uhagarariye Societe Civile mu mujyi wa Goma asanga bishobora guteza urujije abatora ku buryo byaviramo bamwe guhijwa uwo batari bagambiriye gutora
La population, une très petite couche de la population avait assisté et avait participé
Umubare muto cyane w'abaturage ni wahuguye ukuntu batora bakoresheje imashini ariko tuzi ko batari bake batari ku rwego rwo kuba bakunjira mu cyumba cy'itora bonyine kereka baherekejwe n'undi kandi bigenewe gusa nko ku bantu batabona ariko benshi ntibigeze bakora kuri iyo mashini ntibigeze bayigerageza muzi ko n'izi telefone zigezweho hari benshi batazi no kuzikoresha neza kugera imbere y'izo mashini rero wenyine ngo uratora bishobora no kumutwara iminota 20 bigatuma atora uko atabyifuza Bwana Mario Ngavo avuga ko haba Societe Civile imitwe ya politike na Senubwayo bagerageje guhugura abaturage ariko nta buryo buhagije babonye bwo kugera kuri buri muturage dukenera ibyumba duhuguriramo abantu ukazana izo mashini kandi ntizigenda kuri moto bisaba imodoka byanze bikunze ndetse bisaba gusanga abaturage iyo bari nta gihe gihagije twabonye rero cyo kubikora ku bwanjye nsanga abatora benshi bizabayobera nibagera imbere y'imashini cyane ko hari amafoto menshi cyane y'abadepite ku rwego rw'intara mu gihugu
et donc plusieurs des photos au niveau des députations provinciales et des députations nationales.
Aho Bugori numwe mu banyeshuri bo muri kaminuza agoma twaganiriye nawe afite impungenge z'uko abaturage cyane cyane abataragize amahirwe yo kwiga bazabyifatamo kimwe n'abatuye mu bice by'ibyaru imbere y'imashini zitora bazaba babonyeho bwa mbere mu buzima bwabo.
Je pense que la CENI devrait d'abord commencer par préparer la population congolaise. Je suis un jeune étudiant.
Ntekereza ko CENI yagombye kuba yarabanje gutegura abaturage. Nkanjye niga muri kaminuza ariko sinigize na rimwe nkumirwa mu mahugurwa arebana n'uko izo mashini zikora. Twe nk'abanyamujyi byibuze twagerageza kuko dusanzwe tuzi gukoresha imashini zisanzwe za za telefoni zigezweho. Ariko abaturage ba Kongo ntibagarukira mu mijyi gusa. Murabizi ko Kongo ifite imijyi mikeya ugereranyije n'ibice by'ibyaro, kandi ibyo byaro byose ntibyahuguriwe gukoresha izo mashini. Mbona CENI irimo gukinisha abaturage. Komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'uko kwiyamamaza bisozwe ku buso bwose bw'igihugu, kurwanira kwireherezaho abatora bikwiye gusimburwa no guharanira ituze no kwitwararika mu gihe bategereje umunsi w'amatora tariki 30 z'ukwezi. CENI kandi ivuga ko imashini 4,000 muri 5 yatumije muri Korea y'Epfo zamaze kugera i Kinshasa, zirahasanga izindi 1,000 zahageze ku itariki 19 z'ukwezi. CENI ivuga ko kuzishyiramo programu n'imyirondoro y'abiyamamaza bitwara amasaha 60, bivuze ko bizasozwa tariki 25 z'ukwezi, zikazifashishwa tariki 30 nta kindi kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya 255451924. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, amwe mu makoperative y'abahinzi avuga ko igice kinini cy'abahinzi badafite amikoro yo kuriha umusoro. Aho ni mu gihe ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro OBR gihamagarira amakoperative y'abahinzi kwimenyekanisha bagatanga imisoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ijat.
Abantu batunzwe n'igisata cy'urinyine ubworozi mu Burundi barenga 90%, yamara benshi muri bo ntaho barigeza ku buryo botanga ikori. Mbona nkina Karori atwara koperative y'abarimyi babagwiza mbuto mu ntara ya Kayanza mu rwego rw'u Burundi.
Je kuvuga ngo umurimyi w'u Burundi arimo atanga ikori, abarimyi usaye ntabyo bashobora. Kuko uno munsi umurimyi gutanga ikori ntabyabona. Wo mu adashobora gusomesha umwana, umu adashobora kuyivuza, umva yori ikori gute. Kandi aho rero 90% bavuga ngo nabarimyi. Kujye gutudahendanye sabarimye bitwa abashomeri mu ncamake. Je novuga mu rundi ntana A+ y'abarimye do face. Kandi urumva umuntu arimisha isuka 2000 na urumva ko ari kibazo.
Naho biruko ikigo cy'igihugu kijeje gutoza amakori OBR kinisekeza cy'uguhimiriza abo makoperative y'uburimyi kugira bita ibijanye n'amakori byatanguriye mu ntara ya Ngozi mu rwaruko rw'u Burundi. Aho OBR yakoranije abarongoye amakoperative y'uburimyi ho mu rwaruko rw'igihugu hakinzwe zibiri. Staningenda ku mana avugira ico kigo OBR.
Nukuvuga ntihagire umuntu ari muri koperative asubira kugenda aridoga mu ibarabara canke avuga ngo sinamenye. Uburyo bwose burahari, kigo OBR cyarashizeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo batomoke kuri ico cyose kijanye no kuriha amakori n'amatagisi. Twiyemeje twese ngaha yuko bagiye gusiguza turize neza yuko nta makosa azosubira kubaho, amakoperative agiye gukora neza yisinze amategeko.
Ishyirahamwe ya Disco yerekeza iterambere ryuzuye no gufatana mu nda ku mitumba iri mu basabye ko bene ayo mahimiriza yokogwa kugira barimye ntibagwe mu mporero zo kutamenya. Libert Bukobero ni umunyamabanga mukuru wa Disco.
Intumbero nyamukuru ya kino gikorwa turiko turarangura na OBN cavuye kukuntu OBR bitiranya amakoperative n'amasosiyete asanzwe. Ntibamenya yuko umwimbu wari w'abarimyi atari uw'abadandaza. Ugasanga rero barazi igihagararo cy'iyo koperative baciye bayirungikira umutahe wo kuriha ikori ry'umurengera. Tusa tubona amakoperative rero agira abihagarike ibikorwa, ca dusaba ko OBR yoboneka tukagira ibiganiro kugira ngo twumvikane neza turabe ingene amategeko agenga koperative yokwirikizwa
nkuko amategeko bivuga ikoperative itozwa ikori nishikana umutahungana ni miliyoni 24 z'amafaranga y'amarundi aho rero izitwa ko zitunganeje neza mu gihugu nzishika 50 aho mukamenya ko amashyirahamwe asanzwe y'abari niyoyo arenga 3000 hisunzwe amakuru ava muri adisco n'iburiburi ku mutumba wose uri mu gihugu cy'u Burundi usanga ufise ishyirahamwe ry'abarimyi rimwe itandukanye hagati y'amakoperative n'amashyirahamwe y'uburimyi nuko amakoperative hanini yikora ku mitaya yazanwe n'abayihurikiyemwo mu gihe amashyirahamwe asanzwe y'abarimyi ko usanga kenshi na kenshi bitega ibivuye mu mfashanyo gukwega ayo mashyirahamwe y'abarimyi agahinduka amakoperative birashoboka ariko biragoye kubera ko abarimyi badashigikiwe n'amabanki libya bukobero
mu by'ukuri gushika no munsi nitahura amabanki yose avuga yuko badashobora kuja mu burimyi kuko uburimyi butunguka biratangaje uburimyi burunguka ahubwo ningende butunganijwe bituma abarimyi baguma bahomba mu bisanzwe abarimyi baruza amadeni bakanwa amafaranga yo gukora umwimbu wabo boshobora gutera imbere kandi bafashijwe n'amabanki
haraciye ikiringo cha baba amezi ane hatanzwe miliyoni 38 z'amadolari y'Abanyamerika aje mu banki kugira ngo yoroheze abarimyi n'aborozi mu kuronswa ingurane muri ayo mafaranga miliyoni 24 yatanzwe n'ikigega mpuzamakungu kigejwe iterambere FIDA ayandi nayo ava muri leta y'u Burundi mu mabanki hamwe no mu barimyi ku mugambi mukuru ntera Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubageza ha makuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda
mu mpira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Mukura Victory Sport yasezereye ikipe ya El Hilal Obeidio muri Sudani ku ntera kimwe cya 16 kirangiza mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe mu mpira w'amaguru muri Afrika umukino wo kwishyura wabereye kuri stade Huye i Butare aya makipe yombi yaranganyije ubusa ku busa byabaye ngombwa ko hitabazwa za penalty kuko no mu mukino ubanza wari wabereye muri Sudani El Hilal Obeid na Mukura Victory Sport zari zaguye miswi zinganya ubusa ku busa amahirwe ya penalty yasekeye Mukura kuko yatsinze 5-0 umutoza wa Mukura Victory Sport Christian Haringingo avuga ko kubona intsinzi bitari byoroshye
ni machi mabonye
Muntera ikurikiraho yirirushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afrika Mukura Victory Sport izahura n'imwe mu makipe 16 yasezerewe mu irushanwa rya Ligue des Champions iyo kipe izamenyekana muri tombora izaba kuri wa gatanu amakuru yacu imikino tuyakomereze ku ingenzi yaranze uyu mwaka turimo gusoza mu Rwanda duhere mu mukino w'usinywa ku magare aho umunyarwanda Joseph Areruya ariwe mukinnyi w'umwaka muri Afrika kwa gatanu cy'umwaka gishize akanama gashinzwe gutoranya umukinnyi wahize abandi buri mwaka muri Afrika kemeje ko ariwe uza kwisonga icyo gihembo Areruya yagihawe nyuma yo kwegukana amasiganwa anyuranye arimo n'isiganwa rya mbere muri Afrika la Tropical Amissa Bongo uyu musore usanzwe akinira ikipe ya Delco Marseille mu Faransa ari ku rutonde rw'abakinnyi batandatu bazahagararira u Rwanda mu isiganwa la Tropical Amissa Bongo ryo muri Gabon mu kwezi gutaha abo bakinnyi ni Areruya Joseph nyirizina Samuel Mugisha Yves Nkurunziza Jean-Claude Wizeye Didier Munyaneza na Bonaventure Wizeyimana mu magare kandi Samuel Mugisha umunyarwanda ukinira Dimension Data muri Afrika y'Epfo ariko yitoreza mu Butaliyani ni we wegukanye isiganwa mpuzamahanga garuka mwaka Tour du Rwanda uyu musore yaje yongera ku bandi banyarwanda batatu bari bamaze gutsinda irisiganwa ku barishyizwe ku rwego mpuzamahanga aribo Valence Ndayisenga Jean Bosco Nsengimana na Joseph Areruya Tour du Rwanda y'umwaka utaha 2019 iteganyijwe mu mezi abiri ari imbere ikaba yarazamuwe mu ntera ishyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe mu mupira w'amaguru umwaka 2018 usize ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite umusaruro ugerwa ku mashyi mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha mu itsinda rya munani u Rwanda ruri ku mwanya wa kane ano wa nyuma mu gihe hasigaye umukino umwe gusa kugira ngo amajonjora mu matsinda arangire u Rwanda ruri mu itsinda rimwe na Guinea Conakry Cote d'Ivoire na Repubulika ya Centrafrica indi kipe itarahiriwe n'urugendo muri umwaka 2018 ni APR FC yasezerewe mu marushanwa ya Afurika itarenze umutaru mu ntangiriro z'uyu mwaka APR FC yakuwemo na Joliba yo muri Mali mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Mu byumweru bice bishize ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yongeye guhambirizwa hakiri kare n'ikipe ya Club Africa yo muri Tunisia mu irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Mukeba wayo Rayon Sports yari yagerageje kwihagararaho mu ruhando rwa Afrika ndetse ishobora kwambuka ikiciro cy'amatsinda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika. Gusa muri kimwe cya kane kirangiza Rayon Sports yavuyemo inyuze mu cyanzu kuko yakubiswe na Inyimba yo muri Nigeria ibitego bitanu kuri kimwe. Dusoreze muri volleyball aho ikipe ya Gisagara Volleyball Club ikomeje kuyobora andi makipe mu kiciro cy'abagabo. Muri uyu mwaka turangije iyi kipe yegukanye igikombe cya shampiyona ku nshuro yayo ya kabiri. Muri shampiyona iheruka gutangira kandi Gisagara iracyari ya mbere ku rutonde rw'agateganyo. Gusa iyi kipe iyobowe na Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo n'umuvandimwe we Wycliffe Dusengimana irasabwa kwitonda kuko hari andi makipe abiri arimo kwihotsa igitutu. Ayo makipe ashobora kuyigaranzura igihe icyo ari cyo cyose ni Reg Volleyball Club ya Flavien Ndamukunda na Olivier Ntagengwa n'ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB ya Aimable Mutuyimana ikaba itozwa na Fidele Nyirimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryarigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa 19 w'ihiganwa kuri wa gatandatu ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico kwa Gasore igihe c'isaha 8 Rukinzo watsinze Lilier 2-1 igihe c'isaha 10 naho Flambeau du Centre w'Igitega watsinze Leader d'Equipe Burundi Sport for Africa y'i Bujumbura ibitsindo 2-1 kuri stade Urukundo Ngozi. Ngozi City watsinze Messager Bujumbura 3-1 kuri stade Muruyigi naho Flambeau de l'Est umuri yo ntara wangane na Bumamuru w'umuntu aracibitoke ubusa kubundi. Kuri w'Imana ihiganwa ryarabandanije kuri stade Prince rwa Gasore igihe cy'isaha 8 umugwi Vitaro watekereye Buja City ibitsindo 2-1. Omar Ntakagero umumenyereza w'umugwi Buja City yabwijwe rya Amerika ko kubona umugwi wiwe utsinzwe 3 wikurikiranya ari bisanzwe mu mupira w'amaguru.
Nibaza ko no musa abakinyi bitanze cyabuze gusa n'umugisha kuko twashite ku igori kenshi kurusha Vitaro. Mugabo Vitaro ndavye mu gice ca mbere yateye rimwe barinjiza, mu gice ca kabiri bateye rimwe barinjiza. Urumva na mahigwe twabuze twebwe twaronse kenshi turabura mugabo bashoboye kudutsinda.
Nurukino rugira gatatu muri championnat muri phase retour mutakaje hari ingorane mu mugwi.
Ingorane niyo gutsindwa gusa mugabo nta ngorane ihari. Nibaza yuko igikuru nuko twobandanya dukora turabe ko twoja mu bibanza biri hejuru.
Ku ruhande rwa Vitaro watahukanye insinzi muri urwo rukino rwo kuri w'Imana umumenyereza w'uyu mugwi Gilbert Kanyankore ashima ko umugwi wiwe wifashe neza muri kino gihe. Ni mu gihe avuga ko ari watanguye nabi ihiganwa ry'uno mwaka.
Twatanguye nabi mugabo icyiza nuko tutaja kure tukarangiza muri championnat turi mu kibanza cyiza hama tukaba muri uwo mwanya turiko turaprepara Coupe du President.
Igihe cy'isaha 10 naho Aigle Noir watekereye Atletico Olympique ibitsindo 2-1 kuri stade Rukundo Ingozi. Kayanza United wanganije na Olympic Star y'Umuyinga 2-2 igitega naho Musongati wanganije na Message Ngozi igitsindo kimwe ku kindi. Ku munsi wa 19 w'ihiganwa Aigle Noir ni ukiri ugifata kibanza ku isonga n'amanota 48. Mu kibanza cya kabiri hari Musongati n'amanota 39. Mu kibanza cya gatatu hari Vitaro n'amanota 31. Mu kibanza cya 16 ari nacyo cya nyuma akaba hari Message Bujumbura n'amanota 18. Mu mupira w'amaboko basketball naho ku munsi wa gatandatu niho hasozerwa ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru w'intara Gitega. Ku ruhande rw'abigeme hatanye mu mitwe Berkostar na Le Gazelle imigwi yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Umugwi wa Berkostar ni wo watahukanye intsinzi y'amanota 51 kuri 36 ya Le Gazelle. Ku ruhande rw'abahungu naho Dinamo watanye mu mitwe n'umugwi Urunani nayo nyene yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Dinamo y'amanota 47 kuri 39. Umugwi Berkostar ku ruhande rw'abigeme niwe watahukanye igikombe cy'ihiganwa rigira kabiri ryo guhiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rw'abahungu naho ni Dinamo yatahukanye igikombe cy'uno mwaka. Mwamenya ko no mu mwaka uheze icyo gikombe gitangura gukinirwa ubwa mbere umugwi Dinamo ari waratahukanye intsinzi ku ruhande rw'abagabo. Ku ruhande rw'abigeme naho nyine Barcostar akaba ari wari watahukanye igikombe cy'umwaka uheze. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwari muduteze amatwi tugeze ku musozo ugice cya mbere cy'ibiganiro byacu tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije aya makuru na Aloyzi Bigirimana watugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.